kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, uyu munsi ni kuwa kane tariki ya 17 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Abayisilamu muzagire igisibo cyiza gitagatifu mutangiye uyu munsi. Nshuti zacu kandi mwese uko mungana ndabashuhuje. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi muri kumwe. Tugiye kubagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi, nyuma yayo turajya mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari yibanda ahanini kuri kamarampaka itangira mu kanya mu Burundi.
Ariho abageze kwaheza amakarata, ariko ibikorwa n'ibyinshi bose tubanda kubikora ngorana. Nituvuga ko rero bitari kimwokora utatora ikarata, nituvuga ko atazotora, azotora kirekanye imba adashaka gutora.
Uyu ni Bizimana Terence arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara cya Bujumbura, umurwa mukuru w'u Burundi. Tujye rero ku makuru yo hirya no hino ku isi mbere y'ayangaya yo mu biyaga bigari, mwayateguriwe kandi muragezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Turahera mu gihugu kibanyi cya Congo. Umurwi wa MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo watangaje ku munsi wa gatatu ko watoye ari bazima abasirikare babo babiri bari barabuzwe irengero ku munsi wa gatanu inyuma y'igitero cyakozwe ku modoka barimwo mu ntara ya Tanganyika. Iyo byatangajwe na Florence Marshall avugira MONUSCO, ariko ntacyo yavuze ku buryo batowe. Yongeye avuga ko bari mu kambi ya gisirikare ya MONUSCO inyunzu kandi bungururizwa kuri wa kane ikaremi. Ku munsi wa gatanu imodoka zarimwo abasirikare 13 ba MONUSCO zaratewe n'abarwanyi b'abamayimayi mu ntara ya Tanganyika ni mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Abasirikare babiri bamuka muri Benin barabuzwe irengero inyuma y'ico gitero. Muri ico gihugu kandi abamenyeshamakuru babiri bafise ubwenegihugu bw'Ububirigi bagirizwa kuba bari bafise viza zitemewe n'amategeko barabujijwe kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nk'uko byatangajwe ejo kwa gatatu n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Basanzwe badafitaniye imigenderanire myiza n'Ububirigi kuva mu ntango z'uyu mwaka. Umuvugizi wa leta ya Congo Lambert Mende yavuze ko abanyamenyeshamakuru babiri bakorera televiziyo Canvas yaho mu Bubiligi bahawe viza na konsila ya RDC iri mu gisagara cha Anvers isanzwe itemerewe gutanga viza kuva mu kwezi kwa kabiri. Mwibuka kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa kane Bubiligi bwavuze ko butakigira ubuserukira muri RDC ni nyuma y'icuka kibi mu bya kidiplomasiya hagati ya Kinshasa na Brussels chatewe n'uruhagarara rwa politike ruri muri Congo muri iki gihe. Muri Afrika kandi abepiskopi muri Kamerune ejo kwa gatatu baragaragaje umubabaro bafise ku mutekano ubandanye uhungabana mu ntara zivuga ururimi rw'Icyongereza, bagasaba ko hatunganywa ibiganiro kugira bakinge intambara hagati ya bonse rimwe. Abo bepiskopi bamenyesha ko kuva mu mwaka w'2016 intara zo mu buraruko bushira uburengero hamwe n'izo mu bumanuko bushira uburengero nyene ziri mu bihe bigoye ahata munsi wijana ta muntu ahasize ubuzima. Kubw'ikigo mpuzamakungu Crisis Group kishinze gukinga no gutorera inyishu intambara gifite icyicaro aha i New York muri Leta z'Ubumwe za Amerika gishikiriza ko abantu bashika ku 120 hamwe n'abajejwe umutekano bashika kuri 43 bamaze gusiga ubuzima muri ubwo bwicanyi. Bamaze gufa ku ruhande rw'abiyonkoye nabo ngo ntibazwi ibitigiri. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika abategetsi bo muri leta ya Hawaii isanzwe ari n'izinga aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika baragabisha ababa muri iyo ntara hamwe n'indege kwigira kure ibice bibangamiwe n'ibirunga bimaze iminsi bitongora ubutaka bw'ako karere. Kubaye kugabisha kwa mbere gutangajwe n'abajejwe kugenzura iby'ubutaka muri Leta z'Ubumwe za Amerika bavuga k'ibirunga bikomeye byitezwe kandi bishobora guhungabanya urujya n'uruza rw'indege ziguruka muri ako karere. Haruhande y'ivyo abategetsi bako karere baragabisha abanyagihugu baba muri ako karere kuvyuka vyonona amaso bikanabuza no guhema neza bisohoka biva muri ivyo birunga bishobora kubabangamira. Abahinga bamenyesha ko badashobora kumenyesha igihe ivyo birunga byatanguye kugenekereza rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu turimo bigiye kuzomara. Bombe zishika kuri zitanu zatewe mu ntara ya Gaza mu gaturuturu ko kuri wa kane mu masaha yaho. Umuntu umwe bivuga ko ari we yakomeretse. Aba muri iyo ntara bemeza ko izo bombe zari zigamije gusambura inyubakwa z'umuhari Hamas. Ibaye inyuma y'imyigaragambyo yo muri iyi ndwi ku rubibe Gaza ihana na Israeli, aho abantu barenga 60 bishwe abandi barenga 2,700 bakomeretse. Ku munsi wa gatatu umutegetsi wa Hamas yavuze ko 50 muri abo bafuye bari abanywanyi b'uwo muhari Hamas. Kurangiza igabisha rya Korea ya ruguru ko ishobora kuva mu mugambi wo kuganira ku guhagarika ibikorwa bya nucleaire, ntibishobora guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Amerika na Korea y'Epfo. Abategetsi mu bushikiranganyi bwo kwivuna abansi aha muri Amerika batangaje ejo kwa gatatu ko iyo myimenyerezo ya gisirikare yiswe Max Thunder na Four Eagle vyama biba buri mwaka kandi bimaze imyaka 40 bibandanya uko vyamye. Itorokanizo ry'amakuru rya Leta ya Korea ya ruguru ryatangaje ku munsi wa gatatu ko Pyongyang yavuye mu mugambi w'ibiganiro na Seoul. Abategetsi ba Leta Zunze Amerika na Korea y'Epfo bavuze ko igihugu cya Korea ya ruguru cyabwiwe ibirangamisi by'iyo myiyerekano.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ubu muri aka kanya Abarundi barimo barambarira kwitaba kamarampaka y'itegeko nshinga rishya. Ejo mu murwa mukuru w'u Burundi abenegihugu benshi bari batarabona amakarita yabo yo gutora. Umunyamakuru wacu Remonzimana aratubwira uko byari bimeze aho yanyuze.
Umunsi umwe imbere y'itora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye akaba ari no munsi wa nyuma wo gutora amakarita y'itora ku batari bwayatore ku biro by'umugwi ujeje gutunganya amatora muri komine Muha. Gushika igihe cy'6 haboneka imirongo y'abaje kurondera ayo makarita. Muri komine mukazaho isahendwe n'iminota 30 ibiro bijejwe gutunganya amatora muri iyo komine byari byugaye. Abo twasanze neza na neza ku biro bya zone Bwiza bari bavise amakenga y'ukungene bazo kwitabira amatora badafise iyo karata.
Nari mvuye kumuhana amanyandaza ngana ngaha ku komine kugira abampe ikarata y'itora, ariko murabona ko umwanya twamaze mu kiringo c'isaha, murabona ko kugaye ariko n'igufuri ntabo twasanze n'ubu turacarinje kugira turaye ko pozitronse. Nafise amakenga nyene kuko urabona ko muri kino gihe mu gihe utekerekanye ndibaza ko byotera amakenga kuko urabona ko baca bashira ko akoshaje ya ego canke oya ko watoye no kutatoye. Umuntu uje kugatora saba ko abakozi baguma ku mirimo kugira ngo umuntu ashitse vyihute akanatore nyene vyoroshe.
Tubajije bamwe mu begereye uyo mugwi ujejwe amatora muri komine Mukaza bamenyesheje Ijwi rya Amerika ko ico gikorwa cyo gutanga amakarata cabaye kirahagarikwa kugira hakogwe ico gushikana ibikoresho vy'amatora mu bibanza abiyandikishije bazotoreramwo. Mu mugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara ca Bujumbura bemeza ko abakozi b'uyo mugwi bafise akazi kenshi muri kino gihe, arico gituma bishoboka ko hari abataza kuronka ikarata zabo. Terence Bizimana arongoye uyo mugwi agahumuriza yemeza ko ingingo zica zifatwa kugira ntihagire uwuzoreka gutora kandi yari yandikishije.
Twashoboye gutanga amakarata 47 na 327 no kuvuga ku bice 89 kwijana. Kuvuga ko aho bandi basigaye kumbure bari bari mu yandi mabanga hanze hirya no hino, ariko se ni prezida yavuze ko babandanye batora ku masesi. Ariko murazi ko ibikorwa dufise ni byinshi gose. N'uyu munsi abakozi bacu barahari, hariho abajeje kubaheza amakarata, ariko ibikorwa ni byinshi gose turabanda kubikora ngorana. Ni ukuvuga ko rero bita ducinkokora utatora ikarata ntikivuga ko atazotora, azotora kirekanye mba adashaka gutora.
abajijwe ingene imyiteguro imeze kubijanye n'itora ryo kuri uyu wa kane. Bizimana yemeje ko ibikoresho byose byabonetse kandi n'umutekano wifashe neza ku buryo ico gikorwa kizotangura ku masaha tegekanijwe.
Imyiteguro igenda neza cyane ushikisaha ibikoresho nka byose biramaze gushika mu bibanza nyezina kuva yuko uyu munsi ibikoresho byose biza kurara ku mabiro de vote yankenegwa byose kwiye ku buryo igikorwa atankeka ejo isango ari yayindi kizoba neza.
Murakuye ibikoresho masese bitwara amabiro de vote umutekano wabyo mubona umeze neza
kushikisaha umutekano wifashe neza kugana kumwanya n'abajeje umutekano kandi gushikisaha ntankeka ibintu bimeze neza rwose.
Kuri uyu wa kane itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye rizotangura isaha 12 zo mu gitondo rirangira igihe cy'isaha 10 z'umugoroba. Naho abari mu mugwi ujeje gutunganya amatora mu gisagara cya Bujumbura babwije ya Amerika ko isaha yo guhereza ko ishobora kongerwa ko bivanye n'abazoba bariko baratora. Mu gisagara cya Bujumbura hitezwe abanyagihugu bangana n'ibihumbi 157 681 bazokwitaba iryo tora bakazotorera mu bibanza 931 n'ayabazokorera mu bibanza by'itora biro de vote mu rurimi rw'igifaransa bangana n'ibihumbi 4655 i Bujumbura. Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Umunyapolitiki Leonard Nyangoma uyobora umugambwe CNDD ari mu buhungiro mu mahanga abonate kamarampaka y'uyu munsi mu Burundi. Yaganire na mugenzi wacu Oriana Itangishaka aratangira avuga icyo abona kiza kuva muri iyi kamarampaka.
Mu by'ukuri ku by'ubutegetsi amatora yararangiye barazi nayo bazokwiha sinuvuga ngo naya bashobora kuba 60% 70%. Mu by'ukuri n'amatora atanumwe yemera yaba makungu yaba ibihugu bya Afrika nzima bitari bike bihurikiye bumwe bwa Afrika kiretse rero hamwe abarongoye umugambi uri ku butegetsi kuyikubita agashi bati endo uyu mugabo yaratubyorogeye turabona n'abahiganywe bose n'abari ku butegetsi abo babishatse bushobora kumwikura ko oya gatsinda ariko ngira ngo ibyo bifise amahirwe make cyane kuko nkuru nziza ahindura ubwirwa shingiro cyane cyane kugira ngo atware imyaka yose ubuzima bwiwe bwose.
Umugambwe wanyu ntiwitabiriye aya matora mbega byo byatewe n'uko mutayemera nk'uko mubivuga canke n'uko atabanywanyi benshi mufise canke mubona ko uruhande rwa oya rutazotsinda aya matora?
Oya umugambwe wacu twebwe twabonye yuko atacu bivuze amatora yateguwe mu gwimo kuko amatora hari bihe biba bikurikira amatora tuvuge nk'umwaka abanyagihugu baba bari mu mahoro baba bari mu mwidegemvyo. Ibyo nabyo ntibyashoboka igihe ibiganiro byahagaze twari twizeye ko bizogarukana ituze amahoro mu gihugu hanyuma abantu bagasubira bakidegemvya bagafungura bakarungika abana babo ku ishuri bakivuza atankomanzi. Iyo gituma rero twe twavuze tuti twaretse uko babigomba ndetse bagomba mu runani sinarede niyo twavuze tuti kiretse ufise ubwoba cyane cyangwa ubona bumugirira nabi sin'ubwoba cyane cyane uwo ushaka yosiba ntacyo bivuze bazotanga yo bagomba bati dutsindwe bavuga bati dutsindwe bikubisa gashi ibyo ntabyo nizigiye cyane ariko bazogomba kwerekana yuko bahiganywe nka oya bazoyiha amajwi tuvuge nka 20-30 kugira ngo bereke amakungu bunino uruguhe amakungu bayibarira bati haramubaza ngo mwibaza ngo nta demokarasi iri wacu hera abatwahiganywe igihe hari amahiganwa ntawari wari uwundi
ariko amahiganwa ariko araba amizero y'abarundi ariko ari yamamaza mu ntara zitandukanye z'igihugu ku bijyanye n'iyo demokarasi
nakubariye ko ari imigambi iri ku butegetsi niyo yahiganywe kandi aho baragumye uko nabikubwiye nabonye nayo nyine baridoga yuko bafashwe nabi cyane n'ubaheje gusohora urwandiko ruvuga ko bafashwe nabi
Si bwa mbere ibwirizwa shingiro ry'igihugu rihinyanywe nko mu bindi bihugu birakogwa none mwiteguriye gukora iki ni uruhande rwa ego rutsinze irihinyanywa ry'ibwirizwa shingiro mwiteguriye gukora iki
nkuko ubivuze mu fasoni Boyana ibwirizwa shingiro rirahindurwa no mu bindi bihugu rirahindurwa mugabo nibwirizwa ridasanzwe kuko ni inkomoko y'amabwirizwa yandi yose tuzobandanya dukora kuko jyewe ndizigiye abanyagihugu ntabwo babafite burya abanyagihugu b'Abarundi bazogomanya akariro kandi banakaduze ko kugwanya ubwo butegetsi buragenda n'igihe gusa gitonya gisigaye n'ahandi ho ubutegetsi buzogenda biciye mu biganiro cyangwa biciye mu zindi nzira.
Urakoze cyane Mushingenahe Leonard Nyangoma umukuru w'umugambwe CNDD
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kamarampaka yitegeko nshinga rishya mu Burundi abasangwa butaka no kuvuga batwa ntibasobanukiwe neza icyo bagiye gutora niko abo mu ntara ya Ruyigi babiganiriyeho n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana
bababwiye ngo ejo hari amatora yi
itora tuzotora shingiro nani irindi tora ni nyabaki nami tuzotora kabiri tuzotora gatatu genda byo notora
shingiro ni iki
shingiro ni kugira ati abanyagihugu tugume hamwe twame tuhagaze haje umuntu azoca akubita ikinkumo nani ibwirizwa shingiro tuzoshingira kubiki ibyo bwirizwa shingiro urumva nambe turotora kabiri turotora gatatu nawe bishoboye
bitanga umunsi wezo baje kubitubwira mugabo uzasanzwe bari barabivuze tuziko ubukwedo ngo ari gutora
bababwiye ngo muzoja gutora iki
natwe turabizi kamutama ko twe tuzova ngaha tugenda nyene yego
muzogenda mutazi yo muroye
tuzogenda gutora nitwe batubwiye ngirango amatora ngira namukuru igihugu nyene ya mbere none sikwemeza umukuru igihugu nyene ibwirizwa shingiro ishipiga shingiro nabyo se ari kindi nyese tugiye gutora nivyo nyene twege nabyo tubizi ko twege tuzi guza ubwa mbere aho bamanze bakavuga ati umuntu wese nagende yiyandikishe tugomba dutora amatora ya 2000 inkentumbi na 20 ntituzitura tuzogenda kuko ibyangombwa badusabye karanga muntu tasanga tuzifitiye inkaratasi zisabwa zose baraduhaye tumwe tugenda kuzizana none rero tuzi ko tuzogenda gutora rero
ari urazi gusoma no kwandika
ishwi ntabyo nzi kwera
nabona imidugu ihita nkabona ihita nkajya abajyaho bantu giza motoka ariko zigenda mu buryo buke ngo bagenda bari kubariya mamaza
ntuheze ngo ukurikire
nakurikira nkahakurike
abandi bahakurike
bahakura nyine kubera bifitiye amaguru ubu ntibabura n'agasa bahakura ntiyabura kayeri bahakura bajya mbonanjya nzoheza ntore ukundi ntipfuza nzotora jyewaho ntipfuza
kandi urahamenya kari ku mutima urakaza
mve kari nshya kandi sintoye rimwe sintoye kabiri nzobyimenyera
yego umukose wacu yarabitubwiye ibyereke by'intuzanya iby'ibwirizwa shingiro ibyo turabizi hari amatora y'ibwirizwa shingiro
ibwirizwa shingiro ni ukuvuga iki
ni ukuvuga ngo yuko gutora nyine umuperezida ngira ngo azoguma turongora
ku mihana ntibaza ntibaraza nta n'umwe araza ngaha ku mihana ubutike barabufise twese turabufise ubutike nta n'umwe atafise ubutike ngaha
ibwirizwa shingiro uryumvise wumvike
nico riba ritumbereye riba ritumbereye itora rero
mufaso nawe ibwirizwa shingiro bavuze ibwirizwa shingiro wumvike
ibwirizwa shingiro no gutora umukuru nyene abatwara barongoye cyanumva numva kumenga none umuntu kwabonye abandi babigenjeje nawe ni kaca bigenza bazotora ibwirizwa shingiro ry'umukuru w'igihugu
ibwirizwa shingiro no kuyitora nyene nk'uko abandi bazaba bayitora
muzoritora rya
ejo none cyose amategeko gutora sejo Nejo nyene.
Bavuze bwizwa shingiro we wumvike.
Ubwizwa shingiro. None n'ugutwa abakuba igihugu nyene none nibi nisaba kuba baduseukiye.
Ku mutumba wa Gwamvura zone komine ntara ya Ruyigi ni musereko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda. Ibiza n'imvura idasanzwe byahombeje amafaranga agera kuri miliyari abahinzi b'umuceri bo mu gishanga cya Rurambi mu karere ka Bugesera. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Mu masaha ya saa tanu za mu gitondo mu gishanga cya Rurambi giherereye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, abana n'abakuru bafite inzitiramubu zishaje bararoba amafi. Aha baroba amafi ubusanzwe hari hahinzwemo umuceri n'ibindi bihingwa. Uhageze udasanzwe uhazi wagira ngo ni kiyaga. Byose birakomoka ku mvura idasanzwe yaguye kuzura iki gishanga, kandi urebesheje amaso guko amakuru uruzi si iby'igihe gito. Ku bahinzi ni umurundo w'ibibazo.
Utahingaga umuceri yakoraga muri iki gishanga akabona amafaranga, akabona icyo ahahisha. Hari n'abandi bantu baturuka kure bakaza gukora inahangaha n'abungubu baje guhahira ingo zabo baturutse nka za Butare, Gitarama n'aho n'utundi turere. Ubu nabo bagize ikibazo batashye gukeba, mbese bafite ubukene.
Iki gishanga cya Rurambi cyahingwagamo cyane umuceri cyahindutse nk'ikiyaga gifite ubuso bwa hegitari 558 cyahuriragamo imirenge ya Juru na Mwogo mu Bugesera na Masaka ya Kicukiro muri Kigali. Abahinga muri iki gishanga biyambaza amabanki n'ibindi bigo by'imari bakaka inguzanyo. Barasaba ko ubutegetsi bwabafasha hakagira igikorwa.
Amabanki yose kugeza ubu ngubu afitanye ikibazo n'abanyamuceri kandi nta bwishyu bafite. Ubwo rero rwose nk'amwe mugere mwatuvuganira leta ikagira ikintu ikora ikadutabara.
Kubatabara uravuga iki?
Kudutabara ni uko wenda batwohereza ababasha gufata kerede bakabasha kuborohereza nibura uyu mwaka. Ntibazagira ikintu babaza abantu wenda umwaka utaha amazi yakamye bongeye bahinze banki bakongera bakora na banki, ariko ubu ngubu bakaba batwihora bakaborohereza abantu bahinzemo buri mwaka ntagira ikintu babaza.
Kuri iyi ngingo Bwana Jean Marie Vianney Murenzi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwogo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bumvikanye n'amabanki ko aba bahinzi batazishyura muri iki gihembwe cy'ihinga kuko bagendeshereje muri iki gishanga bakazishyura bongeye guhinga.
Amabanki aremera kutabishyuza kuri zino ino sezo ndetse ntihabaye na interest de retard, ariko byumvikana amafaranga nayo abaturage n'undi aba muri banki ko byagenda kwese bazishyura nubwo atari ubu ngubu. Twasabye ubwo bufasha kandi amabanki yarabyemeye.
Ejo hazaza haba bahinzi habateye impungenge kuko basanga inzara igiye kubibasira.
Yo inzara iratwica gratemara.
Ejo hazaza hateye impungenge cyane, ndetse ubingaruka bamwe zatangiye kutubaho kubera ko iki gishanga isahe twabaga turi kwamurura wagiraga ikibazo yajyaga nko ku mucuruzi agera akamutakambira akavuga ati umuceri wanjye umaze kuzama amata, none ndwanaho mpe akawunga umpe ibishyimbo mbe mbyifashishije umuceri noneho ni wera, banki yasohoye amafaranga zahita nishyura. Ubu yisaha turashonje besi
kugira ku isantere ugasanga abantu bose barakonje kuko nta buzima n'aya mazi.
Ingingo bahurizaho na Bwana Murenzi uyobora Mwogo.
Nuwavanaga ibyo kurya, nuwavanaga mituelle de sante, nuwavanaga ibigufasha mu rugo babitoye kuzasara mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi. Hari na bamwe bari mu gishanga gusa imusozi nta kindi kintu afite nk'urumva inzara zahura nayo cyane kwengagara mu gishanga.
Ku rundi ruhande mu gihe umuceri n'indi myaka byabigendeyemo muri iki gishanga, ababishoboye bashora mu bwato bakaroba amafi, abandi bagashora inzitiramo buzishaje ku nkengero.
Duhitamo kwirobera n'amafi.
Amafi murayabona ku bwinshi se?
Turayabona nta kibazo, makeya atari menshi ariko turayabona.
Ku bwanya amazi yagumaho mukagoma mukirobera?
Oya. Ahubwo nasubireyo twongere twihingire.
Ubu nyine ni igihombo twarakigize, ntago twe twishimiye ko umwuzure waje ngo tube twaroba, ariko nta kundi byajyana ntiwakwicara n'ubundi wemera ukaza ukarobamo nyine ukapakurebye iyo ujya kurya nawe.
Ubusanzwe ubutegetsi bukangurira buri wese kuba mu bwishingizi bwa mugoboka igihe ahuye n'ikibazo. Aba bahinzi b'umuceri bavuga ko ubukangurambaga bubareba bwari bugeze kure kandi ko n'abasetaga ibirenge byababereye isomo batazibagirwa.
Bamwe babyumva ku buryo butandukanye, hari ababyumvaga bakabyakira vuba, hari n'abandi babyumva ukabona aragenda biguru ntege, ariko twe twumvaga tubishaka kugira ngo nk'iki gihombo duheye nacyo tuba turi mu bwishingizi ntabwo cyari kuba. Niyo mpamvu rwose ahubwo bikwiye no gukomeza abantu baratangiye kubitubwira, ariko dufite imbaraga yuko nibongera rwose tuzajya mu bwishingizi kuko turahombye cyane.
Icyakora no ku masosiyete yagombye kuba yishingira abahinzi birumvikana ko hakiri urundi rukuta rukomeye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mwogo bwabwiye Ijwi rya Amerika ko ibigo by'ubwishingizi birushaho gushyiraho amananiza kuko ngo bisaba ko akarere kose gahinga igihingwa kimwe kagombye kuba kari mu bwishingizi, kandi ko mu gihe ikibazo kitavuka ku buso bwose agace kamwe kahuye n'ikibazo kaba kagomba kubihomberamo. Gusa ngo ibiganiro birakomeje.
Abafite kompetensi mu kwishingira ubuhinzi bazana amananiza uvuga ngo bishingire umuceri ahuye ngose mu Bugesera. Ubwo rero kugira ngo bishye nuko aba habayikiza mu Bugesera bwose buryo byagorana. Rurambi yuzuriwe ariko za Ruhuha, Kamabuye, Shyara hatakuzurirwa ntibagire ntibabe babishyura. Turacyavugana rero nabo ariko atagiye barabishaka.
Amakuru twahawe na Bwana Silas Mbonigabo ushinzwe imicungire y'igishanga cya Ruramba aremeza ko amafaranga yose hamwe abahinzi bari baragujije bahinga umuceri asaga miliyoni 220 z'amafaranga. Bwana Mbonigabo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bateganyaga kutajya munsi ya toni 3,000 by'umusaruro w'umuceri ku gaciro kabarirwaga muri miliyoni 900 z'amafaranga. Kuva imvura yatangira kugwa umusubirizo yangije amahegitari y'imyaka abarirwa mu 5,000 itwara ubuzima bw'abatari bake n'ibindi. Kugeza ubu kandi abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Rurambi baracyafite inyota yo kongera kwegura amasuka igihe babona igishanga gikamye.
N'ubu ngubu kuba tuhagaze ahangaha tuba turiye umusozi abaroba bari kuroha tubwira ati uruzi rurimo rurakama. Nuva ugenda manutse nanjye ari kugira ngo nyomoze ndebe ko koko ruri gukama.
Ni mu gihe iteganya gihe ryo rigaragaza ko iyi mvura idasanzwe ishobora kugeza mu kwezi kwa gatandatu ikigwa. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu 16 barishwe mu gitero cabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku isengero Katolika Notre Dame de Fatima ku mugwa mukuru wa Centrafrica Bangui. Icyo gitero cyakozwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi zikorera mu gice cyo ku mugwa mukuru kigwiriyemwo abayisilam PKK. Mu bapfuye harimwo umupadiri Tungumale Baba. Abantu batekewe n'ishavu mu nyuma yaho barateye umusigiti uri mu gice cya Lakunga kiri ku mugwa mukuru Bangui. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Centrafrica yasohoye itangazo aho yerekanye ko ibababajwe cyane n'icyo gitero cimbura mutima cyagizwe ku isengero Notre Dame de Fatima hamwe n'igitero cyo kwihora cyakozwe ku musigiti mu gice cya Lakunga. Ambasada ya Amerika yatangaje ko igandari yabapfuye muri icyo gitero hamwe n'abakomeretse muri icyo gikorwa cy'inkozi z'ikibi. Ambasada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko abagize icyo gitero atamutima bagira ngo ntibaserukira abakristu cyangwa abayisilamu ngo ntibaserukira abanyasantara Afrika. Iyo ambasada ivuga ko barondera gutuma haba ubwicanyi bwo kwihinkumbi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abanyagihugu bose muri Centre Africa kutagwa mu mutego w'ubwicanyi n'ukwihora. Amerika ivuga ko ivyo bitegerezwa guhagarara iriyamiriza yivuye inyuma ubwo bubisha ikaba yifatanya n'abanya Centre Africa baharanira amahoro. Amerika irumva ishavu rikomeye abanyagihugu bafise muri iki gihe, yamara isaba abanyagihugu bose kuvavanura n'ubwicanyi bakagaruka mu ngo zabo kugira birinde ubundi bwicanyi. Amerika ivuga ko ubwicanyi butegerezwa guhagarara ku neza y'abana n'abanyagihugu bose bo muri Centre Africa.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu, ndabifuriza umunsi mwiza. Mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.